kuburundi bw'itwizina bumaze guterwa n'inzige mu birengo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cane cane mu gukingira imbibe z'Uburundi no kugwanya bakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icenda n'umunani. Ubwa kabiri hari kuri Repubulika ya kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nk'uwateje imbere igihugu hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi. Ku ntwaro ya Bagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura, nubwo abategetsi nibo muti bategekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'Uburundi. Deogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro y'amenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri. Kubo batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa, Bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakenga.
Twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko, wasanga indani harimo umuceri twaravyihereza kabisa. Urumva rero naho izo nzige zatera umwamwezi Gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu, hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura. Naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ngo murumva nk'aha kujya muri Kongo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba kubwira icyo gisida zigashika izo bazaje zose twazifungura.
Umushikiranganji Rurema anamenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika.
Gushyiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzoba ugizwe n'abakozi bakuru bakuru b'umushikiranganji n'abo dufashanya mu iterambere n'amashyirahamwe akora cyane mu gisata cy'uburimyi. Gushyiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare, gushyiraho integuro yo gukinga ikiza n'ikidushikire kiturumbuka, gutunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n'ibyo biza by'inzige, gushyiraho ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu, guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika, gushigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kurwanya izo nzige.
Kuva mu mwaka w'umwaka wa 2019 inzige zateye ibihugu bya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia. Mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu byo ku isi bitari bike. Ubwa mbere zatangiye kuvugwa hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi na gatanu ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.